biri n'ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kwa gatanu tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Abarundi benshi kanabakunzi batari bake bashishikaye gusaba abantu batavuga rumwe na leta gushyira ingufu hamwe. Ubona ko ari byiza rero yuko ako kamo duterwa tukishyura.
Uwo ni Agathon Rwasa, umwe mu bayobozi b'imitwe itavuga rumwe na leta mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Fidele Niyongabo.
Urakoze Edi, mwaramutse inshuti muduteze amatwi. Amakuru tubashikiriza muri iki gitondo: umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza bya Amerika CIA John Brennan yarashigikiye ikoreshwa ry'uburyo bukomeye mu gusambisha bikekwa ko bagira iterabwoba inyuma y'ibitero byagizwe kuri Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2001. Mu kiganiro yatangiye ku cicaro gikuru c'ibiro CIA, John Brennan yatangaje ko kuwa kane ku buryo bwakoreshejwe bwatumye haboneka amakuru akomeye ku gihugu yatumye ibindi bitero bitaba abagira iterabwoba b'umugwi Al-Qaeda bafatwa. Ntiyashigikiye raporo ndende ya Sena ya Amerika muri iyi ndwi ivuga ko uburyo bukomeye bwo gusambisha bike ku iterabwoba ata makuru y'akamaro yerekeye iperereza bwashoboye gutanga, kandi ko ubwo buryo bwakoreshejwe bwafashe abike ku iterabwoba bunyamaswa. Yaremeye ko bamwe mu bakozi b'ibiro CIA barenze ku buryo burekuriwe igihe bari kubasambisha bike ku iterabwoba, akaba yatangaje ko ivyo bakoze vyotegerezwa kwiyamirizwa. Yamara yarahayagije igitigiri kinini c'abakozi b'ibiro CIA ku bikorwa bakoze inyuma y'ibitero vyabaye ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2001 muri Amerika vyahitanye abantu bagera ku bihumbi 3. Ivyegera bibiri vya prezida w'igihugu ca Zimbabwe baraza kurahira mabanga yabo mashasha no musi kwa gatanu, mu gihe prezida Robert Mugabe amaze igihe kirekire ku butegetsi ariko agena leta nshasha, kandi urukurukuru rubandanya kuwushobora kuzomusubirira. Mu gihe icegera ca prezida Joyce Mujuru yirukanywe mu mabanga yiwe mu ntango z'iyindwi, icegera ca mbere ca prezida Emerson Mnangagwa abonwa ko ari we ashobora gusubira prezida Mugabe inyuma yuko amaze imyaka itari mike acuditse nawe. Mnangagwa yaravuganye n'ijwi rya Amerika Service ya Zimbabwe, aho yamenyesheje ko ahimbajwe n'amabanga yiwe mashasha. Avuga ko ayo mabanga atoroshe ko aza kubahiriza ivyifuzo vy'abanyazimbabwe n'ivy'umugambwe wiwe. Vyitezwe kandi ku icegera ca kabiri ca prezida Pelekezela Mpoko arahira nawe nyene mu mabanga yiwe mashasha. Mpoko ntazwi cane mu gihugu ciwe kubera yamaze imyaka itari mike aserukira igihugu ca Zimbabwe mu makungu. Abategetsi b'igihugu ca Nigeria batangaza ko amabomba abiri yaturikiye mu gisagara ca Jos kiri hagati mu gihugu ca Nigeria yahitanye abantu 31 canke barenga. Ayo mabomba yaturitse ejo kuwa kane yabereye ku isoko aho igitero ca bombe yari yatezwe mu modoka mu kwezi kwa gatanu, yahitanye abantu 118 canke barenga. Abantu bikeka mu gitero cejo kuwa kane umugwi Boko Haram wagirijwe mu gitero cyo mu kwezi kwa gatanu mu gisagara ca Jos. Umugwi Boko Haram umaze imyaka itanu urondera gushiraho leta ifatiye ku idini rya Islam mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria. Perezida w'igihugu ca Nigeria Goodluck Jonathan mu mwaka uheze yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu ntara zo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Igitigiri cy'ibitero kuva icyo gihe vyariyongeye bikomeye imbere y'amatora zoba mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muhammadu Buhari yahoze ari umutegetsi w'umusirikare yatwaye Nigeria azohiganwa na Goodluck Jonathan mu matora y'umukuru w'igihugu bugira kabiri mu mwaka uza. Ku munsi wa gatatu abihevye bari bafise amabombe barisha abantu bane canke barenga ku isoko yo mu gisagara kigira kabiri mu bunini muri Nigeria cya Kano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ibihugu vyose vyo kw'isi bitegerezwa kugwanya ihindagurika ry'ibihe, ko atari igikorwa gusa ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ibihugu birungika mu kirere imyuka igeramira ibidukigice kurusha ibindi bihugu vyo kw'isi. ivyo John Kerry yabitangaje kuwa kane mu ikoraniro mpuzamakungu kuhindagurika ry'ibihe ryateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku mugwa mukuru w'igihugu cya Peru Lima. Aho ibihugu biri mu nzira y'amajambere biguma bivuga ko ibihugu bitunze bitegerezwa kugira uruhara kurushiriza mu rugamba rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. John Kerry yamara yatangaje ko birenga icakabiri cy'imyuka mibi ituma ubushuhe bwiyongera ku isi iva mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Yavuze ko ibyo bihugu navyo nyene biterezwa gufata ingingo bikijukira amasoko ntanga nguvu yo muri kazoza atageramira ibidukikije. Kimwe mu bihuhusi bikomeye bitari bwaboneke mu karere ko mu burengero bwa Amerika mu kiringo c'imyaka itari mike carabaye ejo ku munsi wa kane mu buraruko bw'intara ya California, aho casutse santimetero zishika kuri 13 z'amazi n'imiyaga ikomeye cyane. Icyo gihuhusi cyatumye amashuri yugara kigeramira ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu mu gisagara cya San Francisco, mu gihe amabarabara makuru yuzuyemo amazi araca umuyaga nkuba ku bantu ibihumbi amajana n'amajana.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fideli Niyongabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda niyo Leta y'u Rwanda ikeneye ngo ibashe kubika inyandiko zose zakoreshejwe mu nkiko Gacaca. Uyu mushinga uzaba warangiye mu myaka itanu uzasiga impapuro zigera kuri miliyoni 60 zanditsweho ibyavuye mu nkiko Gacaca zibitse neza, ku buryo buri muntu uzashaka kumenya ibyakorewe mu nkiko Gacaca azabigeraho bitamuruhije. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Kwikubitiro w'abakozi bakora mu kigo cy'ubushakashatsi n'ububiko kuri Jenoside batangiye kuvangura inyandiko bagahuza dosiye ya buri muntu n'ibyo akurikiranyweho. Iki cyiciro kizakomereza mu guhugura abakozi cyane ko uburyo bushya bwo kubika izi nyandiko buzaba butandukanye n'ubwari busanzweho. Hakenewe inzu yabugenewe izabasha kubikwamo inyandiko zose zakoreshejwe mu nkiko Gacaca zigizwe n'amapaji miliyoni 60. Dr. Gasanabo Jean Damascene ushinzwe ubushakashatsi n'ububiko kuri Jenoside muri Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside avuga ko kubika izi nyandiko byihutirwa kuko umunsi ku munsi inyandiko zigenda zangirika.
Zirya mpapuro zirimo umukungu, tugomba kuzirinda umukungu, tugomba kuzirinda udusimba. Buriya iyo uzirebye ugezemo hari utu twagrafa, tuya twagrafa ni tubi cyane. Ntabwo ushobora kubika impapuro muri archive tuya twagrafa turiho, zigo tugomba kuvaho. Ubu rero hari tuzafata n'igihe igihe cyo gukuraho izo agraf, noneho tuzibike neza kandi tuzishyire muri boxes zazo mu makarito yabugenewe ntizicucike ari nyinshi, kuko iyo zibaye nyinshi cyane usanga ahubwo noneho zirafatana zikuma ya wino bandikishaga ikavamo.
Uburyo bushya bwo kubika ibyavuye mu nkiko Gacaca buzafasha abantu bose babyifuza kuba bamenya amakuru ku byakorewe mu nkiko Gacaca. Uyu ni Minisitiri w'Umuco na Siporo Habineza Joseph mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro uyu mushinga.
Iyo bisize muri digital ntuvuga ko bihari n'imyaka amagana n'amagana, ariko ubu ngubu uko iminsi igenda niko wino igenda urabizi kubikuru nikaye uzagiye kurebikaye wigireho muri primaire ntago ayibona ubu ngubu niyo wayibona wasanga nta kintu kigisomeka. Difference rero zaba yuko bizava muri ubwo buryo bikajya mu bintu imashini, imashini ifite access abantu bose mushobora kubona access, noneho kandi biri ku buryo busomeka, ariko tukanagumana na za zindi bivuga ibyo bigugu kugira ngo tubikore tubiramire vuba nuko twatangira kuvuga iproje.
Kubika neza inyandiko zakoreshwe mu nkiko Gacaca bizaba igisubizo cy'abantu bajya bakenera kumenya uko babona amadosiye yabo baburaniyeho mu nkiko Gacaca bikabagora. Muri iki gihe hagaragara abantu baba baratsinze imanza cyane cyane z'imitungo baba bashaka amarangiza rubanza yabo ngo bishyuze imitungo ariko bikagorana kuyabona. Muri iyi minsi kandi haranagaragara abagororwa bahamijwe ibyaha cya Jenoside babifuza gusubirishamo imanza zabo, ariko bamwe bikabagora kubona dosiye zabo. Amakuru twahawe n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Gana Itamwa Mahame avuga ko kuva Gacaca zarangira inkiko zimaze kwakira dosiye 938 banyirazo baba bifuza gusubirishamo ingingo ye. Itegeko rikuraho inkiko Gacaca teganya ingingo nye zituma uwakatiwe n'inkiko Gacaca ashobora kuba yasubirishamo urubanza rwe mu nkiko zisanzwe. Ingingo ya mbere ivuga ko uwemererwa gusubirishamo urubanza rwe ariko mu gihe umuntu yashinjwaga ko yaba yarishe yaba abonetse atarapfuye. Ikindi kandi ngo ni mu gihe wahamijwe icyaha habonetse undi muntu wahamijwe icyo cyaha kandi atarabaye umufatanyacyaha. Ingingo ya gatatu ivuga ko umuntu yemererwa gusubirishamo urubanza mu gihe umuntu yaba yaragizwe umwere cyangwa umunyabyaha bikaza kugaragara ko hari amakuru yirengagijwe, ndetse no mu gihe umuntu yahamijwe icyaha cyangwa akagirwa umwere bikaza kugaragara ko inteko yamuburanishije yari yariye ruswa. Izi ngingo enye nizo zituma imanza zaciwe na gacaca zasubirwamo mu nkiko zisanzwe. Uyu muvugizi w'inkiko mu Rwanda akaba yabwijwe rya Amerika ko muri iki gihe inkiko zakiriye dosiye 938 banyirazo basaba ko imanza zabo zasubirwamo. Ubu imanza 181 nizo zamaze kuburanishwa, abagera ku 77 bakaba barakomeje guhamwa n'ibyaha naho abantu 9 bakaba baragizwe abere. Umuvugizi w'inkiko avuga ko kuba abasabye bose bataragezwe imbere y'inkiko biterwa hanini n'uko kubona amadosiye yabo bikigoranye. Iyi gahunda yo kubika amadosiye mu buryo bwa gihanga ishobora gusubiza iki kibazo cy'abantu bifuza amadosiye yabo bakayabura cyangwa se bikabanza gufata igihe kinini bitewe n'uburyo bitswemo. Leta y'u Rwanda ikeneye miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda azagendana mu buryo bwo kubika neza izi nyandiko, ariko kugeza ubu hanakenewe n'andi menshi agomba kugenda ku nyubako izabikwamo ibi bikoresho byose, dore ko inzu ubibitsemo aya madosiye idahagije kandi ikaba itanubatse mu buryo bwa gihanga butuma inyandiko zibikwa neza. Uyu mushinga nguzaba warangiye mu gihe cy'imyaka 5. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyi nkuru. Shuti mwese muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacuvoa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu. Mu Burundi, amashyaka 8 atavuga rumwe na leta amaze gushinga ihuriro rishya mu rwego rwo guhuriza hamwe imbaraga zo guhangana na guverinoma iriho. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umwe mu bayoboye iyo mitwe itavuga rumwe na leta agatorwasa, aradusobanurira iyo mitwe yishize hamwe na gahunda bafite mu bihe biri imbere.
Imigambwe yose hamwe 8, hariho FNL, hariho IPRONA itemewe na leta, hariho FODEBUNYA KURI, hariho PASIDE, harimwo RADES, harimwo VERI INTWARI, hariho na DEBU. Tumwe nuko abarundi benshi kanabakunzi batari bake bashishikaye gusaba abantu batavuga rumwe na leta gushyira ingufu hamwe, hanyuma icyo kibazo haraba kubonana bamwe n'abandi baravugana. Tubona ko ari byiza rero yuko akukamo ruterwa tukishura, so twovuga tuti nicyo twamenyeje uno munsi yuko tugiye hamwe kugira ngo dufashanye urugamba rwa politiki kugira dushobore kuzana ihinduka mu buryo igihugu gitwawe muri kino gihe.
Hari imigambwe yari isanzwe ikoraniye mu rundi runani rwitwa ADC ikibiri mbega ubwo runani mwarunenze ikiko mutashatse kwifatanya nabo, niyo migambwe yindi igize ubwo runani?
Icyiyumviro cy'uko imigambwe yose ijya hamwe cyasabwa abari mu runani ADC ikibiri kigasabwa n'abandi bose, hanyuma harabo kubonana kuvugana abo ADC ikibiri n'abandi batandukanye. Ni naho hategurwa kumbure iryo tangazo twaba twashize ahabona uyu munsi, ngabo hageze kurisinya kumbure bamwe ntibumvikana kubera ibibazo by'amazina. Ariko mwebwe tubona ko igikuru si uko ubwo runani rwokwitwa, igikuru intumbero yuvuga ati dushyire ingufu hamwe duhindure intwaro. Ibyo nabyo nibaza yuko naho urunani ADC kiziru hari natwe tuhari kumbure hari n'abandi, mu gihe tuvuga tuti ibikorwa birabandanya tuzobandanya tuvugana.
Kubona utwigoro twose twakozwe kugira ngo imigambo imwe imwe cyane cyane iri mu runani ikibiri ADC ikibiri je hamwe n'iyindi migambwe muri kumwe muri iki gihe, kubona utwo twigoro twarananiranye, kubona n'ubu mwaye itandukanye igiye mu runani zibiri mu runani nka rubiri, aho ntibivuga ko mwebwe mugiye gutakaza n'amatora ataraba?
Oya, siko kama jobu wale wewe kuiwa zani kuchibi takuunze aliko uria ikida kuundu yu mwosi kila shawo kuundejo kumura vinyuko ngu matora hiru ute umugambu mwosi wajii yuko au mkano jara gara kai uko ujiri giri ujira wabili uko wanwaji hamwe kogo oronga amajugu meishi wa
muma jambo make chane gose mnugoro nani ilushasha mramaze kumvikana cha hemozo kumvikana kumuteti azo higanwa kugiti chuguru nani akahiganwa matora mkuru jihugu
nituwa mumvikana kumugawo ingingo nkurunguru ni zitatu cyangwa zine ingingo ya mbere na mbere muri byose ni uko turondera guhindura inzego zitwara igihugu kugira ibyo navyo tubishike ko icya mbere ni uko mukandida ku matora y'umukuru w'igihugu tuzungika umwe hanyuma tuzogira urutonde rwa politiki rwo gukorera ko twese duhurira ko hanyuma kubijyanye n'amatora yandi abashinga amateka abakenguza amateka n'abajenama ba komine uzoraba ukuntu aba intonde rusange atari izihanijwe n'umugambwe uyu canke uriya
egaton rwasa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
yego menanje ndabakengurukiye kuri aka kanyama muntu yije
urakoze cyane nawe Frederic nkundikije ku bw'icyo kiganiro shuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Afrika irateganya akayabo k'amadolari miliyari 300 yo gushora mu ikoranabuhanga u Rwanda nirwo ruyoboye itsinda ry'ibihugu 9 biri ku isonga y'uwo mushinga Ministre w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Jean-Philbert Nsengimana aradusobanurira aho bazakura ayo mafaranga yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Icyambe nagerageza gusobanura nuko Smart Africa Alliance yamaze kuba y'Afrika yose kubera icyemezo cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu kwezi kwa kabiri gitangiye na Leta y'u Rwanda hari ibihugu rero 9 byiyemeje kuba ku isonga kugira ngo bitange urugero bigabanya inshingano u Rwanda rwo kumenya kwa Perezida Repubulika Paul Kagame akaba yiyoboye igitsinda ry'abakuru b'ibihugu 9 amafaranga rero twiyemeje kugeraho ntago ari amafaranga azakoresha umushinga ahubwo ni amafaranga dusanga kugira ngo Afrika igere ku cyerekezo abakuru b'ibihugu bayihaye bijyanye na Smart Africa hagomba umutahe cyangwa se ishoramari ingana na miliyari 300 ni amafaranga menshi dutekereza yuko azava mu bikorera ku giti cyabo ariko akazaba n'amafaranga azashyirwamo na leta z'ibihugu bitandukanye bya Afurika ibyo ariko rero ni ibintu tutapfuye kuvuga gusa kuko mu myaka 5 yari ishize i Kigali hari harateraniye mu mwaka w'2007 indi nama yitwa Connect Africa ishyiraho intego yo gushaka miliyari 50 kugira ngo Afurika ishobore kujya mu ruhando mpuzamahanga ku bijyanye na internet mu nyuma y'imyaka 5 twarasuzumye dusanga mu by'ukuri ahubwo harabaye ishoramari rya kuri miliyari 70 nubwo ngo intego twayirenze ubu rero aho byagejeje Afurika intambwe byaduteje biragaragaza ko Afurika ni isoko ryiza abantu bashyemo imari yabo bari kunguka uburyo ubukungu bwa Afurika bugenda buzamuka biragaragaza yuko na zira miliyari 300 dushobora kuzazirenza nkaba ngira ngo mvuge gusa ngo azava hehe kandi azajya muri iyo mishinga 16% by'abanyafurika bonyine ni bo bafite uyu munsi internet niba dushaka kugera ku 100% kuko nicyo cyifuzo cyacu ariko nubwo muri 2020 twari tugiye kuri 60% byasaba ishoramari rigera kuri miliyari 150 ikindi twavuze ni ibintu bijyanye no kubaka imijyi y'ejo hazaza cities of the future cyane byitwa smart cities iyi nga ikaba ndetse n'intego ya kwatuza kuri ko Rwanda yiyemeje guteza imbere umujyi umwe nka Kigali ufite abaturage miliyoni 200,000 kugira ngo uzashyiremo ikoranabuhanga rishobora gutuma yihindura cities of the future nk'uko igezweho uyu munsi bishobora kugutwara tuvuge nka miliyoni tuvuge 100 z'amadolari kandi umujyi wa miliyoni Afurika ni isoko rya miliyari na miliyoni 100 z'abantu niba rero Afurika ishobora kuba smart abanyafurika bateye umujyi bakatura mu mijyi myiza ikoze neza urumva nawe yuko ari ishoramari rirerire hari byinshi ubu ngubu twamaze gukora ibyitwa digital migration televiziyo irakoresha ikoranabuhanga rya digital mu Rwanda murabizi twagiraga televiziyo imwe ariko aho tugiriye digital TV uyu munsi hari ishoramari muri televiziyo ikomeye cyane tumaze kugira amateleviziyo ngiranga arenga 10 cyangwa se hafi aho ngaho ashobora kuzarenga bigaragara ko mu ishoramari bita creative industry harimo amahirwe menshi cyane ikiza rero navuga ni uko abashoramari n'inkokoro serwabyukaga nagara amafaranga tuzajya gusaba cyangwa se dushaka n'inkunga abatera nkunga cyangwa abagira neza na amafaranga tubwira abashoramari ngo muze dukorane dukore ubucuruzi duteze imbere Afurika dukoresheje ikoranabuhanga kandi ayo mafaranga muzashoramo n'ahandi hantu kwishyura byashora bizunguke nk'uko bakunda kuri muri Afurika.
Ministre Nsengimana, ndabashimiye cyane.
Murakoze Imana.
Nshuti, mukomeje kudutega amatwi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón
y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol,
bailando.
Mi cabeza está vacía,
ya no puedo.
Ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urugomo rushingiye ku gitsina ni kimwe mu bikorwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bidakunze kujya ahagaragara. Nk'uko tubikesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, 35% by'abagore mu buzima bwabo bahohotewe na bagenzi babo b'igitsina gabo cyangwa se bakorewe urugomo rushingiye ku gitsina. Abakobwa barenga 130,000,000 hamwe n'abagore bakaswe imwe mu myanya ndangagitsina. Urugomo rushingiye ku gitsina rukorwa mu buryo bwinshi, hari ku mubiri, hari no guteshwa umutwe, hari abana b'abakobwa bicwa, hari n'abacuruzwa n'abakoreshwa imirimo y'ingufu, hakaba n'abashyingirwa bakira abana. Ibi bikorwa byose ntibyemewe. Buri gikorwa muri ibi kivamo inzitizi ziremereye ku buringanire bw'ibitsina byombi, bizitira iterambere mu by'ubukungu kandi bikabangamira n'iterambere rya muntu. Niyo mpamvu umuryango mpuzamahanga watangiye iminsi 16 yo gukangurira abantu urugomo rushingiye ku gitsina. Byatangiriye ku kuzirikana umunsi mpuzamahanga wo guhagarika urugomo rukorerwa abagore, wabaye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11. Iyo minsi 16 ikarangira ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 ku munsi w'uburenganzira bwa muntu. Muri iyo minsi hagaragazwa urugomo abagore n'abakobwa banyuramo mu mpande zose z'isi, no gushishikariza abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu guharanira impinduka zikenewe mu kurwanya ubusumbane bushingiye ku gitsina muri sosiyete nyinshi. Ku isi hose habariwemo ambasade nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu n'abaturage bafite impungenge z'ubusumbane bateguye ingendo, ugusiganwa n'ibindi bikorwa by'ubukangurambaga mu rwego rwo guharanira uburinganire bw'ibitsina byombi hamwe no guteza imbere uburenganzira bw'abagore n'abakobwa ku isi hose. Urugomo rukora rw'abagore ruhembera ubukene kandi rukabatiza umurindi. Ibi byavuzwe na Vice Perezida Joe Biden mu itangazo ryanditse. Yongeyeho ko rubangamira amahoro. Ariko igishobora kuba kirenze ibyo byose nuko bitesha agaciro ikiremwa muntu ahariho hose. Tugomba twese gukorera hamwe tukarwanya urugomo rushingiye ku gitsina ku isi hose n'ihohoterwa ry'abakoresha ububasha bafite mu bikorwa by'urugomo ibyo ari byo byose. Uyu munsi twifatanije n'umuryango mpuzamahanga kuvugurura iyi ndahiro.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze di nshuti mwakurikiranye amakuru twababwiye ko umuyobozi mukuru w'ibiro bijeje iperereza vya Amerika CIA John Brennan yashigikiye ikoreshwa ry'uburyo bukomeye mu gusambisha bikekwa ko bagira iterabwoba inyuma y'ibitero vyagizwe muri Amerika mu mwaka w'2021. Mu kiganiro yatangiye ku cicaro gikuru c'ishirahamwe CIA, John Brennan yatangaje ko kwa kane ku buryo bwakoreshejwe bwatumye haboneka amakuru akomeye ku gihugu yatumye ibindi bitero bitaba abagira iterabwoba b'umugwi Al-Qaeda nabo bafatwa. Ku yindi nkuru twabamenyesheje ko abategetsi b'igihugu ca Nigeria batangaza ko amabomba abiri yaturikiye mu gisagara ca Jos kiri hagati mu gihugu ca Nigeria akaba yahitanye abantu 31 canke barenga. Amabombe yaturitse jo kwa kane yabereye ku isoko aho igitero ca bombe yari yatezwe mu modoka mu kwezi kwa gatanu yahitanye abantu 118 canke barenga. Abantu bikeka mu gitero cyeje kwa kane umugwi Boko Haram wagirijwe igitero cyo mu kwezi kwa gatanu. Umugwi Boko Haram umaze imyaka 5 urondera gushyiraho leta ifatiye ku idini rya Islam mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Ku yindi nkuru twababwiye ko umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ibihugu byose byo ku isi bitegerezwa kugwanya ihindagurika ry'ibihe kwatari gikogwa gusa cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Ibihugu birungika mu kirere imyuka igeramira ibidukikije kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Ivyo Jean Kerry yabitangaje ku munsi wa kane mu ikoraniro mpuzamakungu kuhindagurika ry'ibihe ryateguwe n'ishyirahamwe ONU ku mugwa mukuru w'igihugu cya Peru, Lima. Kuri inkuru twabwiye ko kimwe mu bihuhusi bikomeye bitari bwaboneke mu karere ko mu burengero bwa Amerika mu kiringo c'imyaka itari mike cyabaye ejo kuwa kane mu buraro ku bw'intara ya California, aho cyasutse santimetero zishika kuri 13 z'amazi n'imiyaga ikomeye cyane. Icyo gihuhusi cyatumye amashuri yugara kigiramira ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu mu gisagara cya San Francisco, mu gihe amabarabara makuru makuru yuzuyemo amazi. Ayo mazi araca umuyaga nkuba ku bantu ibihumbi amajana n'amajana.
Shuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro byacu naha bihumburije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibi biganiro. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.